Ibyo bihugu byagize ico bizikiriza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi y'ubuhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu ntibihurikiye mu bumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubuyapani, igihugu cya Canada, igihugu cya Suisse hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Mu itangazo ryasohoreye hamwe ku wa 17 ukwezi kw'icumi 2018, ibyo bihugu bifashwe Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI byemeza ko byafashe nk'ingingo ya Leta y'u Burundi ihagarika ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga, kandi bishima ko harayatanguye gukurikiza ibyasabwe kugira asubire gukora, naho byemeza ko menshi muri ayo mashyirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa. Abo bafashe Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo, abo bafashe Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemo, nko gufasha mu kurwanya indwara za malariya, umugera wa sida, no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi. Ibindi ayo mashyirahamwe yafasha nk'uko byemezwa n'abo bafashe Burundi ni bijyanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu, gutanga ifumbire ku barimyi, gufasha mu bijyanye n'umuyagankuba, ibyo kwiyungunganya hamwe n'ibyo kunywanisha abarundi cyane cyane urwaruka. Bibutsa Leta ko igice kinini cy'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bikizwa muri ayo mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishyikire abanyagihugu. Abo bafashe Burundi bakemeza ko ihagarikwa ry'ibikorwa by'ayo mashyirahamwe rifite ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Remonzimana, ijwi ry'Amerika.